ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaye mwiriwe cyangwa mwaramutse nshuti bakunze b'ikiganiro yaga mutwumviriza kuri FM no ku rubuga ngoramumenyi rwacu esitatu akabungo nge akabungo info jewe na kibashikiriza nshuti bamabre kavunja pori mbere Uvira hararangiye ku igerekerezo rya gatandatu rusama 2019 mu gisagara cya Uvira inyigisho zo gukarisha ubwenge zateguwe n'ishami Internews kubamenyesha amakuru bakorera amaradiyo akorera mu kibano hamwe n'ugwaruka rw'abamenyesha amakuru b'impunzi z'abarundi n'abakongomani mu ntumbero yo gushishikaza umugambi bise gwaruka ronka amakuru ibiganiro no kubana mu mahoro ukaba warushigikiwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bwa Buraya. Idoni Alexandre Bizimana
kuri uyu wa mbere genefeteje gatandatu rusama niho harangira amahugurwa kubamenyesha amakuru 30 bo ku maradiyo n'abigenga b'impunzi z'abarundi n'abasangwa mu gisagara ca Uvira yari yateguwe n'ishirahamwe Internews RDC ifashe mu mugongo n'ishirahamwe ry'ubumwe bw'Uburayi akaba yabaye guhera ku igenekerezo rya 30 ndamukiza gushika ku igenekerezo rya 6 rusama. Ayo mahugurwa yarafatiye kugene bandika inkuru igatosorwa be n'ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi nk'uko abari muri ayo mahugurwa babitumenyesheje bavuga ko bategereye neza ibyigwa bize muri ico kiringo cy'iminsi 8. Twumvirize umwe muri abo yitwa Emmanuel Ntirampeba akaba yari mu bakurikiranye izo nyigisho.
Twari tumaze iminsi twiga ibintu byinshi twarize ibijyanye n'inyandiko umumenyesha makuru twarize inyandiko twarize ibijyanye n'ukuntu abantu bashobora kubaza umuntu imbere y'umuntu ukamenya ko nta makuru ugiye gutohoza ari amakuru adashobora guteranya abantu ari amakuru ashobora gutandukana ibyo byose ukamenya ukuntu ushobora kubitohoza kugira ngo utegure igikorwa cyawe. Nyuma y'ibyo twarahavuye turabona neza ukuntu umuntu ashobora kwandika amakuru hanyuma akayashyikiriza abanyagihugu mu buryo bwiza kandi bushobora kubakira ikibazo. Igira kabiri twarakoze irindi hugurwa aho batwigishije inyigisho ijyanye noneho n'ukuntu umuntu ashobora kwandika akabimenyesha abandi bantu bari kure atari ababumbiriza radiyo ukabimenyesha abandi bantu bashobora kuba bariko barabisoma ku buhinga bwa none mbese noneho no gutegura inyigisho amajwi ukayategura akavamo ubucafu bwose bushobora kuba bwotera icyo kibazo. By'ukuri izo nyigisho zari mu rwego rw'uko zidutegura ko umugambi wari uhari abamenyesha amakuru ku bijyanye n'abahunzi n'abakongomani batwakiriye uri kurahe bariko baratwereka rero ukuntu twe ubwacu dushobora kumenya ubumenyi kandi ubwo bumenyi bukadufasha kugira ngo twibeho. Twaremeye neza ko tugiye gukora igikorwa icyo gikorwa kandi tugikora tuciyiteza imbere.
Tukabamenyesha ko izo nyigisho zari mu ntumbero yo kurangiza umugambi w'ishyirahamwe Internews RDC ufashijwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburayi ukaba wari watanguye umwaka wa 2017 mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda no mu bindi bice birimo impunzi z'abarundi muri teritwari ya Fizi na Uvira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Kuva mu ikambi y'impunzi z'abarundi Alexandre Bizimana ku biganiro yaga
hararangiye iganwa ry'umupira w'amaguru mu gisata cy'abahungu ryateguwe n'ishamu Al Chad Orande mu ikambi y'impunzi z'abarundi mu Rusenda. Finale ikaba yabaye kuri wa kabiri igenekerezo rya 2019 ku kibuga cy'umupira w'amaguru bita Sibatwa ihuza umugwi Tujene Sitade n'umugwi wa Folupo. Muri Ramvuye na Maria Karoli ni nazwe
mu wa kabiri igenekerezo rya 2019 niho hakinwa urukino rwa finale najya higanwa ry'urukino rw'umupira w'amaguru cyatunganywa n'ishyirahamwe ry'abarundi wa Chad mu ikambi ya Rusenda. Ubwo rukino rukaba rwahuje imigwi ya Tegise na Fulupo ku kibuga cy'umupira cyitiriwe Umwami Sibatwa. Umugwi wa Tegise ukaba ari watahukanye igikombe cy'iryo higanwa mu gutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe cy'umugwi wa Fulupo. Leon Notesa serukirishira mu Rwanda muri Repubulika Intwaro Rusange ya Congo yari yaje kurorera urwo rukino. Uyu yabwiye uruganda rwacu kanezerejwe no kubona impunzi z'abarundi n'abakongomani bazakiriye bahurira ku kibuga kimwe cy'umupira bariko barorera urukino.
Agira ati "Ni umunezero kuri jewe kuba ngaha mu Rusenda kurorera match. Nakabyo kanje ko gushimira abategetsi batandukanye, abo mashyirahamwe cy'umuntu yigenga n'abagize imikino ku rwego rw'ikambi ku ngufu za mu gutegura izi nkino. Byagenze neza. Ku ruhande rwacu nk'ishyirahamwe World Chad, rwakaje rwaruka ngo rwinonore imitsi. Ni umwitwariko wacu mu ntumbero yo gukingira urwaruka ndetse n'abana. Nashaka kandi gushimira abantu bose bashyitse ngaha. Kubona impunzi z'abarundi n'abakongomani bazakiriwe yahwaniye mu kibanza kimwe ni ikintu cyo kwirata.
la population ici, de voir toute la communauté ensemble ici, les gens de Burundi avec les gens de la communauté haute ensemble, pour moi c'était une bonne expérience.
Musa Bigirimana umenyereza wa TGC yadusiguriye insinzi y'umugwi we waronze wavuye ngo nta kindi atari impanuro zakurikijwe n'abasore biwe.
Niyumva neza cyane byishimo n'ibyinshi nawe urumva umuntu arenze atwara igikombe ko aba ari ibyishimo biteye ubwoba, nicyo gituma kubwira ko niyumva neza cyane cyane biteye ubwoba. Urukino nako rwari rworoshe kuko abantu barenze bagera muri finale baba bose basa n'abanganya inguvu, ariko twabonye ko twakoresheje ubuhinga bwinshi bwo kukabakaba abakinnyi no kujya amaperimitasiyo kugira turabe ko dushobora kuzana insinzi bivanye ku buhinga n'ubumenyereza basanzwe afite. Abakinnyi banje babarushije cyane kubegera no kubabuza gukina, hanyuma abakinnyi b'iwanje kandi twari twarabigishije ingene bashobora kumarira mu gihe barose amapasi ameze neza, urabona ko bagiye baritunganya amakazi yose barose bagiye baratanze umusaruro icyo twagiye kubarusha ekipe kuruko. Abakunzi b'umugwi tubahamagariye konya kandi gufata mu mugongo kuko imashini zireya ejo cyangwa ejo ejo tuzotegura iri biganwa, turasaba intererano aho bishoboka naho abafana bashobora kugeza hose, iyo niyo ntererano tubafashe turasaba.
Ndayishimiye Bowaze umusatirizi wa Furupo abona ko itsindwa ry'umugwi wiwe ryaturutse ku kibuga bimenyereza ku mahanga yiko cyononekaye, uyatera kandi mashyira hamwe gusanura icyo kibuga.
Kuko ariko rakina finali nka niko cyakunze kuba dutsindwa, ariko ibintu twari ibintu bifata uko biri abona n'abiri agatsindu ibara dusumbije wadusumbije Mediane urabona ijyana imirindwi rwabo yadukina tana frame ubona tano ko umaze wakadukorera ikibanza cy'umunkambi kubera mu nkambi dufite ikibanza cyiza mu gakibuzi imashini giplani kiyo neza, hanyuma mu nyuma tuzi organiza twongere tugire neza ko gukina neza n'ikibuga abaje abaho shadi cyo twabasaba frame nuko boraba igikwiriye kuza kudukorera ikibuga mu nkambi ko mu nkambi niho muhira kubera nk'ifi nari bereye iri yari sport olympique yabari finali yari kuba bakongomani celebration yari kubera mu nkambi twari kunezerwa cyane.
Urukino rurangiye haciye hatangwa udushimwe ku migwi ine yabaye ya mbere mu iryo rushanwa. Mu Rusenda mu buseruko bwa Repubulika Intwari Rusange ya Kongo mu karere ka Fizi, iyo ndi Maria Karori ni nyina hazwe.
Tuje Murongwe, impunzi z'Abarundi zo mu isiti ya Murongwe ziri dodombera ishyirahamwe ryo gutuma tumana ko amakuru Vodacom ko ridakora akazi gishinze neza, zigasaba kugururirwa ikarata simu kugira ngo babone kuzuguruzamo ububiko ngendanwa bita M-Pesa. Hararumanye amezi atatu izo karata simu zidafise uburenganzira bwo guhamagara cyangwa guhamagarwa. Edo na Edward Nzambimana mu kurangiza tubabwira amakuru avugwa mu isange. Buri mwaka igenekerezo rya ndwi rusama muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo no ku isi yose harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ishyirahamwe Croix Rouge. Impunzi zitanu z'Abarundi akaba arizo zongewe mu nzego z'abaskuti zo mu gisagara cya Sange.
Ni umudoneri kandi ndi perezida w'abadoneri ngahanye hagati mu nkambi ya Rusenda. Abadoneri turi abantu bafasha abantu babagwaye, aba ngo uri umwana cyangwa ubukuze, twebwe turafasha abantu barembye indembe mu bisanzwe indembe zibaba ngahagati mu Rusenda baba bari nunze, tubafasha mu kutanga amaraso iyo bakamye amaraso. Icyo gituma twarabyiyumviriye kuko ni Burundi hanini hanini icyo twakora, tukaguma dushaka kugira ngo dufashe bene wacu bene data ngaha mu nkambi. Turi abantu 12, icyo gikorwa tuko dushaka n'abandi ko badufasha bakaza kwitanga muri bo. Indwane duhura nazo rero ni zimwe, nta gatamburisho tubona kaka nk'imwambaro werekana yuko turiko turitanga, n'akantu gashobora kutwerekana igikorwa tugiye gukora nk'akantu nk'akaratasi kerekana ibikorwa turiko turarangura ngaha kuri mu nkambi n'inyuma y'inkambi. Twebwe dusaba yuko abadusumba abo bakuru ko botugira imbere iri shyirahamwe rya Afurika rikamenyekana hagati mu nkambi n'inyuma y'inkambi. Jewe nasaba yuko guhera mu nkambi yose ko notera kamo abumvise ijwi ry'iwanje bakanshikira tukaza tukunga ubumwe tukangana 50 cyangwa 100 birenga cyangwa n'amajana kugira ngo turafasha bene wacu atagisabwe.
Na sozereye yaga yacu yo muri ino ndwi ndabivuze ko mwayiteguriwe na Hassan Shabani afatikanije na Maria Karoli Ninazwe, bahagarariwe na Emmanuel Nirameba, naho kuri mikoro ya Joe Mabre Kavunjapori, naho gutaha Imani Barinde.